VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turi genekerezo rya 15 kwezi kwa kabiri ku mwaka wa 2017 miriwe neza nshuti muteza amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cya 18 muri kumwe na Jewi Diane na hazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya
mbega ofisi nka havyuka mu gatondo gacakarire agasasira yanka ukarunka utwatsi hanyuma rero ukaja gutabira twaracotsa abavyeyi turigisha ibibondo.
Uyu numwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Bururi bavuga ko bariko bahitamo gukura abana mu ishure bakaza kubafasha udukogwa dutandukanye two muhira kubera ubukene.
Ugasho harura amafaranga ayo mabati 20 yogugwa imisumari ibiti hasha yikora kuri bwa bwazi hamagasakara akarabukungene nawe ashobora kwingunganya bakabaho no mujyango nuwo mufasoni.
Nawe numwe mu misore yo mu ntara ya Bubanza yamiriza ingingo iheruka gufatwa yuko atawusubira kurongora mu nzu ya nyakatsi. Navyo nyene turabigarukako. Hagataho impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Nakivala zifise abashitsi bavuye Bujumbura mutibande inyishu ni muri kino kiganiro mugume ku maradio yanyu. Ikimbere y'amakuru avugwa mu ntara no mu makambi ndabemereye mbanze ndabwire muri make ko Leta z'Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye guha igihugu c'Ubuganda imfashanyo y'amafaranga arenga imiliyoni 25 z'amadolari agenewe gufasha ico gihugu guhangana n'igitigiri kinini c'impunzi zihunga intambara iri mu karere ko muri Afrika y'ubuseruko. Ivyo vyatangajwe kuri uno wa kabiri n'ubuserukira Amerika mu gihugu c'Ubuganda. Deborah Malak mwamenya ko igihugu c'Ubuganda cakiriye impunzi zirenga umuriyoni ababa 170,000 muri abo bakaba bahunze ingwano iri mu gihugu kibanyi ca Sudani y'ubumanuko kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka wa 2013. Userukira Amerika muri Uganda, Deborah Malak amenyesha ko ashimi nyifato y'igihugu ca Uganda ko bijanye n'impunzi n'ubugico gihugu cagumye cuguruye imiryango yaco ku mpunzi. Amafaranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze azokoreshwa mu bijanye n'amazi meza, isuku mu makambi y'impunzi, kugwanya mabi akogwa afatiye ku gitsina hamwe no kubandanya gukingira impunzi. Ambasaderi Malak yasabye ibindi bihugu gufasha kurushiriza ishami rya ONU ryitaho impunzi RCR n'ibindi bihugu vyakiriye impunzi. ONU yatangaje ko impunzi z'abanyesudani y'ubumanuko zashitse mu gihugu c'Ubuganda kuva mu ntango z'uno mwaka, iryo shirahamwe rikamenyesha kandi ko igitigiri c'izo mpunzi ciyongera ku munsi ku munsi. Muri make kandi abantu barenga ijana baraguye mu ishamirano yabaye muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo hagati y'abasirikare ba Leta n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho. Iyo mishamirano yabereye mu ntara ya Kasai yo hagati mu matariki ya 9 na 13 z'uku kwezi kwa kabiri. Icuka kibicari gisanzwe hagati zizo mpande uko ari zibiri cagiye kunyuka inyuma yaho abasirikare biciye umutegetsi w'uyo mugwi mu kwezi kwa 8 mu mwaka uheze wa 2016. Lise Torsel umuvugizi w'igisata kijejwe agateka kazi na muntu muri ONU amenyesha ko uyo mugwi waciye utangura gukora ibitero ku nzego za Leta. Torsel yatangaje ko abanshi mu bagwanyi b'uyo mugwi bagizwe n'abana. Torsel akamenyesha kandi ku itariki ya 9 muri uku kwezi kwa kabiri habaye igitero mu kaguriro kari muri iyo ntara, abagore bashika kuri 39 barahasiga ubuzima. Ibiro bijejwe agateka kazi na muntu muri ONU bikamenyesha ko vyegeranije amakuru kubisha bwakozwe n'imigwi igwana kuva mu kwezi kwa 8 mu mwaka uheze, kandi ko bitewe amakenga n'igitigiri c'abapfa gitera ciyongera bigasaba ko hoba amatohoza ku bwicanyi mu mazimisi bukogwa n'impande zigwana. Umwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare cha Sudani y'ubumanuko yatanze imihoho mu mabanga ajejwe Generali Thomas Cirilo yagiriza Perezida Salva Kiir ko yahinduye igisirikare akakigira umugwi ukorera ubwoko aturukamwo. Mu rwandiko yashikirije umusirikare wo mu rwego rwo hejuru yagirije Perezida Salva Kiir ko atubahiriza amasezerano yatewe ko igikumu mu mwaka wa 2015 hagati ya Leta n'ingabo zari zirongowe na Riek Machar yahoze ari umushikiranganji wa mbere ya Sudani y'ubumanuko. General Thomas amenyesha kandi ko Perezida Salva Kiir abandanya umugambi w'ihonyabwoko no gutuza abantu mu matongo yabo. Ateni Wek Ateni, umuvugizi wa Perezida Salva Kiir, arahakana ivyo birego. Ateni avuga ko General Toma ari umwe mu basirikare bamaze imyaka myinshi kandi ko yari afise uburenganzira bwo guhindura ibitagenda neza. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiyo vyacu muceye ku rubuga rwo kuri internet ya cari wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Kiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuanze tunyarukire mu kambi ya Nakivala iri mu gihugu cy'u Uganda ho mushikiranganje intwaro ya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Pascal barandagiye agendeye abashitsi bo muri yo kambi ya Nakivala yagendeye muri antunga impunzi z'abarundi zahungiye muri yo kambi ya Nakivala. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umwe mu mpunzi ziri ngaho mu kambi ya Nakivala ariko adashima ko tumuvuga izina na gato. Mwiriwe neza.
Yego neza.
Ego abashitsi babagendeye bamaze gushika canke baracari mu micungararo. Mukanya mwari mwambiye ko bari mu micungararo batarashobora kubashikira ubu babo barabashikiriye.
Yego umukanya ngaheze bashyiheje gushika. Ubu bariko barashikiriza amajambo n'ukuvuga ko atanguye urongoye kambi ngaha yakira abashitsi hama n'ubujejwe impunzi ngira ngo ku rwego rw'igihugu ariko aratubwira ibyerekeye nibyo buhungiro ningene umuntu ataha ningene bibyo bigenda mu idonido.
Ego
ariko umushikiranganje naho bagendanye ntibaratangura kuvuga. Twibutsa ko kandi bana babishika abanyagihugu ba banse yuko bijya byuma bifata amasana mu byo ukora hanyuma barabemerera mu nyuma mugabo basebe barabasigurira ko ari ibyo abamenyesha makuru b'abaganda bo atabye mabifata amasanamu bazanye.
Ego muravuze ko hari urongoye impunzi ku rwego rw'igihugu n'urongoye impunzi z'abarundi n'amajambo bamaze gushikiriza imbere ko tubasaba mukatubwira make mu byo bavuze. Umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu cy'u Burundi Pascal barandagiye ari kumwe nande wundi bagendanye.
Umushikiranganje Pascal barandagiye ko nabandi bashikana batanu bagendanye ntibaragira ntibaratwidondora bobo. Hari hakiri iryo jambo ry'uwo bita RDI ino bisigaye n'ubujejwe by'impunzi bobo ntibari bwatwidodora kanya ariko turavugana ntiyari bwatangure kugira ngo adondore abo bari kumwe ariko ari kumwe n'abandi bafasoni babiri n'abantu b'abagabo ni nka delegasi y'abantu bashika nka batandatu cyangwa indwi.
Ego urongoye impunzi ku rwego rw'igihugu n'urongoye impunzi mu ikambi ya Nakivala mu byo bavuze bike n'ivyahemwe tubarira.
No kwibutsa gato nkosoye ko urongoye impunzi ziri Nakivale ntaratangura kuvuga ariko ndabona ko barakoma amashi sinzi ko yo batanguye ariko hari hamaze kuvuga ubu yara arongoye impunzi ku rwego rw'igihugu aho yavuga yuko twotekana tukakumviriza ibyo umushikiranganje agira avuge hama n'ibyo twobaza tukabibaza mu mutekano anadusigurira ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cy'amahoro rero natwe twogerageza kugira ngo ntituyahungabanye tujye kubyumvira naho tutogira icyo dushimye ariko tubigire mu rupfasoni.
Mu makuru ndiko ndasoma ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku binyamakuru bimwe nka RFI baravuga yuko ikizanye umushikiranganje wo mu gihugu cy'u Burundi aje w'intwaro yo hagati mu gihugu hari ugusaba ko muhunguka mu gihugu cy'u Burundi ari nkamwe bibasaba muri iteguye guhunguka.
Nibaza yuko sinibaza ko biteguye ariko ku bwacu twibaza ko ikigo ariko arakora nicyo yari guhereza ko bari kubanza bakarondera amahoro amaheze kurondera amahoro bakaza bakatubwira tugahunguka. Kuko nibaza yuko twumvise ibiba mu Burundi kuko naho turi mu buhungiro turumva makuru yaho sinibaza ko haragera ko Murundi yahunze hagera kwa hunguka kuko sino vuga ko hari kirahinduka kuko abapfa baguma bapfa abapfungwa baguma bapfungwa murazi yuko nabitwa ko bahungutse si nababa bamwe bava muri Kongo murazi yo bashikijwe bose bari mu mpimba sinibaza rero ko natwe ari cyo twaba twifuza Imana yaradufashije tugashika ngaha nibaza rero ko hataragera utangura bakarondera amahoro mu gihugu hama icyo gikorwa gikora mu nyungu.
Murakoze cyane gose, turaza kugerageza tubandanye dukurikiranira iyo nkuru ku buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma aza kuza. Tukibutsa ko wahungiye ngaho mu ikambi ya Nakivale ari kuri muri benshi badashima kwivuga amazina ku mvuzo z'umutekano wanyu. Nuko rero abasore bibubanza ngo murabujije kurongora mudafise inzu za bakishije kijambere iyo biri mu ngingo iheruka gushikizwa na buramatari w'iyo ntara mu nama y'umutekano yabereye kuri uno wa kabiri muri zone ya Muzinda turi muri commune ya Rugazi. Bamwe mubegwa niyo ngingo none babivuga kwiki Evariste Nziko Banyanka umunyamakuru wacu akoranga ibubanza yaciye ijya nino ivyiyo nkuru.
Abasore bo mu ntara bubanza bageze kubaka izabo ntibagiye guhabwa uburenganzira bwo kwandikwa batubatse inzu zisakaje amabati. Iyo ngingo yashikirijwe kuri uyu wa kabiri na buramatari w'intara bubanza hari mu nama y'umutekano yabereye muri zone Muzinda ya komine Rugazi. Tarsise Niyongabo agahamagarira abarongo y'amasengero n'abajeje intwaro gushira mu ngiro iyo ngingo.
Abakozi b'Imana bari ngaha bavyumve badufashe, kirazira ko mu ntara yacu bubanza hari umusore n'umarongora atarubaka inzu y'amabati. Iyo ngingo twayifashe kuko tuzi akamaro k'urugo n'akamaro k'inzu. Ugiye kurongora utagira inzu, uri umusore, uri umurimyi, hanyuma ukazana umukenyezi, ukabyara umwana wa mbere, ukabyara umwana wa kabiri, umwana arazimbye, umwana aragoye kurera. Kugira ngo uze kuyumvire kuronka amahera yo kuzubaka ya nzu, uzosanga atari kintu cyoroshye.
Abegwa niyo ngingo no kuvuga abasore bageze mu bigero bavuga ko iyo ngingo itoroshe gushira mu ngiro. Nijimbere Gilbert wo kumuzinda avuga ko ubukene barimwo bubatuma badashobora kubaka inzu isakaje amabati.
Nta musore ashobora kuronka amafaranga kugura amabati. Turabye igiciro cy'ibati ayo kigeze ko kugera no munsi ibatirigeze ku 1615. No kuvuga ko atamuntu ashobora kuronka inzu y'amabati 200 ugashoharura amafaranga ayo mabati 200 yogugwa imisumari ibiti hari n'igihe besi imbere batabane mu gaparasera baba n'amaparasera bafise nka benshi. No kuvuga nk'umuntu aba nkaruguru mu misozi akaba afise ubwasi bwiwiwe mu gatara nka sekuru yamusigiye akaba adashobora kuronka ahantu akura amafaranga y'amabati hasha yikora kuri bwa bwasi hamagasakara akaraba kungene nawe ashobora kwingunganya bakabaho n'umuryango n'uwo mufasoni.
Abandi babona ko iyo ngingo yafashwe gihuti huti abuyiga batabajijwe. Claude Nahayo nabo nyine wo kumuzinda abona ko bitazoroha ko iyo ngingo ija mu ngiro. Avuga nk'uwa mbere ko kubaka inzu isakaje amabati bivana na mikoro ya buri muntu.
Je kuri je ndabona umenga nta makosa arimo, biravana n'ingene umuntu aba afise mu mufuko. Kandi iyo bafata ingingo barakwiye kumanza kuza gutemberera ingo bakaraye ingene zifashe, kubera hari abantu bavukiye mu bukene adashobora kuronka inzu y'amabati. Yaho rero na makosa gufata ingingo batarabye abandi birabiye ko gusa ntiribe nkitegiye kugusa n'uguteguza abantu kugira barondere bareke kurera amaboko mugabo inzu z'ibyatsi vraiment ntizizobura mu Burundi ntizizobura. Je ndashobora kuyironka y'amabati canke nkaba ndayifise muga hariho mwene wacu canke kanaka adashobora kuba afise iyo nzu y'amabati.
Buramatari w'intara bubanza ahamagarira abarongoye gufashanya kugira bikunda abasore bageze gushinga izabo baronka uburaro bwiza. Uwo mutegetsi yakariye abarongoye kugira bagabanye umurindi bari ko mukurondoka. Buramatari Tarasusi Niyongabo avuga ko ibiharuro by'abana bavuka buri kwezi mu ntara rongoye ari umurengera afatira ku biharuro by'abana bandikishijwe mu kwezi guheze.
Abana baje kwiyandikisha ku gihe ku rwego rw'intara na 754 abiyandikishije bacerewe ni hafi 800. Uteranije abo bana rero banditse mu kwezi kumwe n'abana 1,505 barenga. None wumva tuvyara abana 1,500 ku kwezi mu ntara, mwumva manda izohera tugeze imyaka 5 mu batuzo batugeze kubana bangane namwe ni muce mugwiza murabe iyo yo turiko turabivuga rero tubahimiriza kuvyara ku rugero nimwumve impamvu tubivuga twa dufise aho tubikura turabasaba rero yuko vyukuri iyo ngingo mu yubahiritse
yindi ngingo yashikirijwe n'uwatwara intara ya Bubanza mu nama y'umutekano yo kuri uyu wa kabiri niyo kubuza guteragira ibigazi aho hose umuntu yifuje asaba abafise umugambi kubanza kubimenyesha ababijejwe kugira baba aribo batanga uruhusha ibubanza mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste ngai impande y'ibubanza mu ntara ya Cibitoke hariho imiryango yazindutse gufasha abantu bugarijwe n'inzara ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse mwiriwe Diane
mwiriwe neza Diane
ni mu ntara ya Cibitoke commune ya
mu ntara ya Bubanza
murantunga ego ni naco gituma nari mvuze nta ndidinganya bukebuke kuko twari twiteranije ayo mantara uko arabiri hari rero abaje gufasha imiryango ngaho ibubanza ugarijwe n'inzara mbega wasanze vyifashe gute imbere ko tuvuga baje nuko ba nivyo bazaniye
ego ba abanyagihugu bari batonze ari benshi cyane baje bazanye udusashe n'udufuko batekeregwamo iyo mfashanyo ariko benshi muri bo hari abaje batari ku rutonde rw'abategerezwa kuronka ifashanyo aho mbere bagumye banidoga ko badashobora kuzironswa
ego ivyinzara wasanze vyifashe gute muri rusange
muri rusange inzara bavuga ko ari nyinshi cyane kuri uzuba gwakiye benshi abo abanyagihugu twasanze mu mirima mu mihani wabo bavuze yuko uzuba gwatse cyane ko bose bari bakwiye gufashwa kandi yuko batashoboye gushikirwa ngira ni kubera batari ku ntonde zategereza kuronswa uno munsi ifashanye
ego muwaje gufasha harimo nk'userukira imbere y'amategeko ishengero ry'ababatiste mu Burundi Silas Ntukamazina hamwe n'uwaserukiye ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu imfashanyo bazanye zingana gute
bazanye amatoni 6 n'ibiro 400 by'ubufu bw'imyumbati hamwe n'amatoni 5 n'ibiro 150 by'ibiharage aho hakaba haronkejwe imiryango 400 umuryango umwe ukaba warose ibiro 10 by'ibiharage hamwe n'ibiro 15 by'ubufu
uretse abo baserukira iyo shengiro hamwe n'abo baje baserukiye ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu harabandi bayifatikanije nabo mukuza guseruka kuri abo banyagihugu bibubanza
ego me hariho nk'umuryango umwe waserukiye witwa Eveline Zipora Miburo bavuga yuko ari mu gihugu cya Australia yarungikanye umuryango wiwe ifashanyo yazaniye imiryango 58 igizwe n'ibiro 300 by'ibiharage hamwe n'ibiro 500 by'umuceri ego by'umuceri bavuga yuko ari amakuru bumvise ku radio ijwi rya Amerika aho ryashikirije amakuru y'inzara bavuga yuko yarigaramiye imiryango yo ngaho mu ntara ya Bubanza
urakoze cane gose Diane ubandanye ukurikirana iyo nkuru tuzoyigaruka ko ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara
murakoze namwe Diane ni nahatswe
unaho twerekeze muri commune ya Songa y'intara ya Bururi ivugwamwo abavyeyi bamaze imisi bakura abana mu mashure kugira ngo ashore kwafasha udukogwa tuho muhira ico biva ko sikindi ngo nubukene nkuko muvyumva muri no nkuru ya live irankunda
abajejwe intwaro muri commune Songa bavuga ko abana baheba ishure bivuye kubikogwa abavyeyi babashiramo vyo kuragira inka babo bari mu myaka ya 6 y'amashure mato mato nayigice ca mbere c'ishure shingiro bumwe mu buzi bakoreshwa n'abavyeyi ni nko kwahirira inka kuzirarira hamwe no gukama nkuko amakuru dukura mu bavyeyi avyemeza uyu mwana Elvis Irakoze yabaye buhebeshwe ishure n'abavyeyi biwe tumusanze ku mutumba yengero avuga ati
natangiye nyine mpebanye n'abase kunangira mara kwishura
wari wiga mu makanga
mwaka wa gatano
tugusanzwe kuraragira ngaha none we birakunezera kubona uri kuraragira kandi warahagaritse shura
kuberatanye mere ko mbandanye amashuri n'abandi bantu dakomacuye n'asinonde tunarivuze ko basubiza kwishura ko barase
naho bamwe mu bavyeyi bahakana ko batubahuka gukura abana mu ishure harundi muce wabo wemanga ko iyo ngeso imaze gushinga imizi na cane cane mu bafisi bitungwa nk'impene canke inka uyu muvyeyi Chantal Niyongere arasigura igituma yahisemo gukura umwana wiwe mu ishure
mbega ufisi inka avyuka mu gatondo gacakarire agasase yayanka ukarunka utwatsi hanyuma rero ukaja gutabira akajya urabona amashure y'ubu twaracotsa abavyeyi turigisha ibibondo turananuka none none munsi hagarutse kunanukana natwege ahurumva ntitworohewe ahumva bitababaje gamutama impamvu ni iri hejuru kubategetse
amakuru dukura mu gisata kijejwe indero n'inyigisho muri komine Songa yemeza ko igitigiri cabahe bishure bari kuwemwo n'abavyeyi ari kinini ugereranije n'ivy'abaheba kubwimvo zitandukanye Dieu Donné Nkuru Nziza umuhanuzi ajeje ivy'ubutunzi mu gisata kijejwe indero n'inyigisho abona ko atagikozwe kazoza k'abana kagiye gusubira inyuma
turabona ko mu mwaka w'ishururange hahebye abanyeshuri bangana 1835 imvo nyamukuru n'ubukene ikindi gitigiri kinini yatudashobora kumenya imvo niwo dusanga ari benshi kuko nk'umwana yahebye ishuri akaja muhira ntidushobora kumenya neza igikorwa aca akora ariko rero ni igikorwa gisaba ingufu za bose ahanini y'ababyeyi baba batunze
abajejwe intwaro muri komine Songa bemeza ko ico kibazo c'abana bakugwa mu ishure n'abavyeyi babo gisa n'ikiriko kirafata intumbero yo kubuza abana kazoza keza umufasoni Dorothea Niyongere mustanteri w'iyo komine iri mu bumanuko aha avuga ati
mu myaka iheze haribonekeje abana benshi bahebye ishuri muri komine Songa hari aho cibonekeza ababyeyi bagakura abana benshi kugira ngo babaragirire inka zabo kuko vyukuri barafise inka batunze bariko badusubiriza abana iterambere inyuma barondere abo abakozi babafashe mugabo abana babo batere baje imbere biga amashuri
bamwe mu ndongozi z'amashirahamwe aharanira agateka k'ibibondo baravuga ico bategekanya gukora kugira ngo ico kibazo c'abana bahebe ishure babitumwe n'abavyeyi babarungika mu bikorwa vyo kuragira Jacques Nshimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abana mu Burundi FENADEB akaba kandi arongoye ishirahamwe biharanira ineza y'ibibondo SOGEPAI Burundi
ikintu turiko turakora kandi dushiramo ingufu nyinshi cyane turiko turahimiriza baba bavyeyi baba abantu bwabo baba bajejwe intwaro twese duhagurukire rimwe abana bacu ntibahe bamashuri leta igikogwa ijejwe nibageragezwe bakure mu nzira ibibazo vya politike biriko bituma abana bacika imitima amakuru atangwa bamakuru ahimiriza abana kuguma ku ishuri
tumenyeshe ko mu gice ca mbere c'amasezerano akingira gateka k'abana yemejwe n'ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU igenekerezo rya kabiri Nyakanga mu 1998 akarongo ka 28 kavuga ko umwana wese afise uburenganzira bwo kwiga gushika ronse ubumenyi yifuza kubwivyo ishirahamwe ONU rigahanura amareta kwama rikorana n'abavyeyi na ntaryo mu gushigikira indero n'inyigisho vy'abana biga mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Ala Iva Irankunda urakoze murabimenyereye ko ku minsi ya gatatu nkano mango tubashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu aho twibanda ku ngorane zibaziri hagati mu gihugu mu ntara zigize igihugu c'u Burundi uno munsi rero twashimye kugaruka kuco bamwe bita utudumu ni twatundi bavoma mu amazi aho usanga abana mu ntara zitandukanye batuvomera mu amazi ugasanga badukoresheje amezi na amezi mbega none ivyo bintu byo kugakoresha ntikogera imwe na rimwe cyangwa ugasanga karanacafuye cyangwa ugasanga kamaze imyaka hari ingaruka mbi byaba bifise ku magara y'abantu reka duhakanya Diane Ndonse na muganga Anita Munyana batubwire byinshi
muganga Anita Munyana ndabaye mwaramutse
amahoro neza Diane
ku kuva hazi amashira hamwe ahingura amazi hano mu gihugu turamaze kubona abantu baduga mu ntara zitandukanye zo hagati mu gihugu bagenda batwaye bujya bucupa babutekiyemo amavuta canke bakabusaba abantu bariko bararengana mbiga bujya bucupa igihe busubiriye gukora ntangaruka bufise ku magara y'abantu
urakoze cyane gose kuri ico kibazo nivyo yuko unye muri imyaka cumi iheze urabona yuko habaye igurirana ry'amacupa atandukanye aho ubona ari bwa kinju akwavi aho ubona abantu bagenda bariko barakoresha ubwo bucupa ugasanga mbere ntagakoresheje rimwe agakoresheje kabiri gatatu kandi atari byo byagenewe
muti byategerezwa kugenda gute
mu bisanzwe gadiane burya budumo nkuko abanyagihugu bakunda kutwita ngo utudumo abanyagihugu bajya mu ntara iyo babonye abantu barenganya bavuga ati mpa kadumo cane cane abana musanga babubahaye kandi ugasanga ako kadumo ntuzico kagiye gukora kuko nyene kukaronswa aza gufata agashiremo amazi agashiremo amavuta agakoresha ibindi bintu kandi burya kari kagenewe gukoreshwa rimwe gusa ni kuvuga burya urya muntu ahejeje kunorya amazi kaya gacupa yarakwike kugata
mbega ugata he
ikibazo ciza cane gose mu bisanzwe mu bihugu biteye imbere baravyita amapubele nukuvuga aho umuntu ata ibintu by'imicafu barabereka bati aha anye haza gutabwa ibintu mwariye aha hatabwa amacupa y'amazi aha hatabwa amaplastiki bakabereka neza kubera iki kuko amahinguriro yabo yoyo yarategekanyije yuko ajya macupa y'amazi ashobora gusubira kugaruka mu mahinguriro yabo hama gaheza agasubira gakoreshwa kandi ariko nukuvuga bakayongesha hama bagaheza bakahingurira ikindi kintu ari yo cupa rindi cyangwa ikindi kintu kigenewe gukoreshwa muri uyu mwanya
bisigura yuko twe dufise ibibazo renga mu Burundi kuko tutagira aho duta bene ayo macupa
gose nurabibona nawe yuko ahantu heshi mu ntara usanga ubwo bucupa mu barabara rwo nurabubona aho abantu bagenda baraduta burya anye turafise inkurikizi zitandukanye ari ku magara y'abantu eka no kubidukikije
mu bisanzwe amahinguriro ahanini tubona yuko agwiriye mu gisagara cha Bujumbura ariko no mu ntara ya Ngozi iryo hinguriro ry'amazi ririyo twovuga yuko ubwo bucupa nini bushobora kuba bugwiriye rero mu ntara ya Ngozi n'hano mu gisagara cha Bujumbura
oya siho nyene gusa
muzini ntara ngo bucupa bushobora kuba buhari bikagira n'ingaruka ku magara y'abantu muri rusange mu ntara zose
neza cyane kuko abantu bo mu ntara baramanuka Bujumbura kugira baze kurangura aya macupa y'amazi ko baramaze kubona ko abantu babatemberera baza gutembera mu ntara basaba amazi canke iyo bagize inyigisho zihuza abantu benshi usanga basaba kubwinshi amacupa y'amazi kugira bahereze abo bose bako bariga
kandi ubwo bucupa bw'amazi umva ntibusaba kumanuka buca guma hagati mu banyagihugu
uko nyene ubivuze
dusubiye inyuma nti tubwiye ingorane ubwo bucupa butera ku magara y'abantu ingwara abantu bashobora kugwara n'izi
ntawo zivuga ngo ni ingwara ni bwa mbere ko tushobora kuvuga ingwara y'ubucafu kuko murabona akantu ugiye kuvoma muri imwe ukanwesha umunwa hama akanwesha wundi umuntu ugasanga bari ko barandukizanya hagati yabo ingwara zica mu kanwa urabaze nk'abana nk'ama angine nk'ingwara z'inkoro ugasanga baradusangiye ari abana batanu mu muryango ico nico ca mbere hama ikindi ca kabiri inyigisho zitandukanye zarerekanye yuko hanini ya ikintu gikoze ayo macupa bita bisphenol A arico kigira intambamye mu magara y'abantu kuko ngo burya yo amazi agumya bikwamo kiraheza cyo nyene kikihindura ugasanga kirahindutse uko nuvuga gutega yemwe
agihindura ibara
oyaye apana guhindura ibara ahubwo cyo nyene kirarekura ibindi bintu ngo bishobora kuba bifise inkurikizi ku magara y'abantu
harabavuga yuko ubwo bucupa butera ingwara ya kanseri byo bari byo
ibyigwa ntibara yabyemeza ariko harababivuga nibaza ko abashakashatsi bakiri mu nzira batohoza kugira bashike aho baha inyishu ibereye abanyagihugu
leta ubwo yo ntibifisemo uruhara kugira ngo ikingire abanyagihugu nimba ubwo bucupa bushobora gutera ingwara abantu
ivyo byovyo leta irafise uruhara rukomeye nkajya amahingurira agitangura bari bakwiye kumvikana mbega ajya amacupa bazo yatagute ivyo ni ku mashira akorera mu ntara zitandukanye z'igihugu ikindi ca kabiri nibaza ko hakwiye kuba ihimiriza rikomeye kugira abanyagihugu mu ntara zitandukanye yuko burya budumo nkuko bakunda kubwita babukoresha rimwe gusa bakwiye kubumvisha ukuntu bobuta kugira ntibwonone isi kugira ntibwonone amagara yabo
kubukoresha rimwe mushatse kuvuga yuko umunyagihugu yakabonye ashobora kugatora mu ibarabara kakaguriramo amamesa hama ahejeje kuyakoresha gacata
oya ahubwo kumenya yuko kajya gacupa yakabonye katagenewe n'ikintu na kimwe kaba kamaze kunyobwamo amazi iryo rimwe kandi riba rikwiriye iryo rimwe
kuvuga kavuyemo ajya amazi asanzwe atekewemo
neza cyane
muganga Anita Munyana turabakengurukiye
urakoze cyane gose Diane
nuko rakoze Diane Ndonsa rakoze mwakoze namwe bwe mwariko muratwumviriza ariko imbere yuko dusezerana ndabibutse gatonya yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ariko aragendera impunzi z'abarundi bari mu kambi ya Nakivala mu Buganda bimwe mu byo ariko arabasaba nuko boshobora gutahuka nk'uko amakuru ahejeje kubitwemeza amukanya ariko ngo izo mpunzi bo babona yuko hataragera ku mwanya wo gutahuka washitse turaza kubigaruka ko hanyuma makuru yacu hanyuma mugira umunsi mwiza mubanye no muvyanyu muranigwe Diane ni nahazwe na Innocent Kimenyi tuzosubira ejo nkaho twahereye.